Amakuru ya Amerika yahawe n'amasoko yacu atandukanye yemeza ko haheze indwi zibiri abasirikare bafungiwe mu mahoro ya Bururi na Rumonge bumvirijwe n'abacamanza ba sentare ya gisirikare bumvirijwe aho bafungiwe kwa 12 ukwezi baracyarindira ingingo ya sentare. Abafungiwe Bururi 21 na mu Rumonge 103 bahageze haraheze ukwezi kurenga bari bahagaritswe mu kwezi kwa 12 umwaka uheze nk'uko amasoko yacu abyemeza. Mu rugira ngozi amasoko yegereye abasoda bafungiwe yatumenyesheje ko bahagaritswe itariki 9 z'ukwezi 12 2023 aho mu rugi 34 bashikanywe itariki ya 17 ukwezi kwa mbere mu gihe 84 b'ingozi bajanywe yo kumaganekerezo ya 2022 na 2023 yuko kwezi nyene. Amasoko yacu yanashimangiye nanone ko abasirikare 118 bamaze kubwirwa na sentare ya gisirikare ko bazokomeza kubura na bafunzwe. Abo ba mbere babimenyeshejwe kwa 20 ukwezi mu gihe umurwi wa kabiri wahawe ayo makuru kwa 22 nkuko amasoko yegereye abafunzwe ngo yabwirwe ya Amerika abasirikare bakurikanywe ku byaha bibiri nyamukuru imigumuko n'ukwanga amategeko y'intambara. Umwe mu ntwazangabo watashimye ku mwidondoro w'umenyekana avuga ko umusirikare yemerewe kwanga amategeko mu gihe abona ko atamvo cyangwa impamvu zumvikana zituma yijora ku icumu. Yakana Maître Jean-Claude Niburumunsi umukuru w'igisata cy'amategeko mu ishyirahamwe Akate Burundi rivugira abanyororo avuga ko abasirikare yemerewe kwanga amategeko. Sinovuga ko ari bisanzwe ko umusirikare yanga itegeko hawe n'abamutwara. Sinsanzwe nzi cyane ibijanye n'igisirikare ariko ndumva ko kwa gitegeko bibaye ari bisanzwe ho hava habakajagari. Ariko rero iyi tegeko ritanzwe rigaragaramo kurenga amategeko vyeruye umusirikare arashobora kwanka icahamagariwe gukora kuko anagikoze arahava kagihanirwa. Ivyo biri mu ngingo ya 31 igitabo mpanavyaha cy'u Burundi. Niko Metre Niburumunsi yatwandikiye mu butumwa bwanditse. Umwe muri abo basirikare niwe wenyine ujya Amerika rimaze kumenya kwa fise umunganira. Metre Niburumunsi yasanga ari uburenganzira batwe kuko mu gihe icyaha umunyororo yikekwa ko gishobora guhanishwa umunyororo w'imyaka 20 n'irenga umuburanyi yabwirizwa kuronswa mushingwamanza n'inzego z'igihugu. General de Brigade Gaspard Baratuza ajejwe imigenderanire no kumenyesha amakuru mu gisirikare cy'u Burundi twamwandikiye ntiyatwishura. Tumuhamagaye kuri telefone naho ntiyitabye. Ariko umwe muntu wazangabo ifite ipeti ryo hejuru yabwirije ujya Amerika ati n'ibisanzwe birazwi ko abasirikare benshi bafunzwe bazira ukwanga kurwana na 2023 ariko kandi hari n'abanyuruje uburyo bugenewe intambara hari abamaze no kwirukanwa mu gisirikare. Umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi nawe nyene twamurondeye. Alain Tribert Mutabazi yatwishuriye mu butumwa bwo kuri WhatsApp agira ati twaratanze umuco igihe tugira ikiganiro kubamenyeshamakuru mu kwa mbere 2024 ibyo mubajije nta byabayeho mwaritiranije ibintu canke nta makuru mufite atomoye. Uwo muco yatanze ijwi rya Amerika ajya uronkeye amajwi
bo barifaye nazanyije nabi bijyanye ibisanzwe mu gisirikare birabaho bajya rero baca baheza bakosorwa yisunzwe amategeko cyangwa discipline militaire.
Perezida Evariste Ndayishimiye kwa 2019 kwa 12 umwaka uheze yari yabitanze ku muco. Ndayishimiye ariko aremesha iganiro kirangiza umwaka aho ibinyamakuru n'abanyagihugu hari mu ntara ya Cankuzo mu buseruko
n'ubu wagenda aha ku mutukura uraza gusanga abapfunzwe n'abari muri Somalia urasanga abapfunzwe hari abantu hamurunturuntu ubaye Congo uba Somalia uba Central Africa.
Perezida Ndayishimiye yanavuze ko ari bisanzwe ko abasirikare b'Abarundi bagwa ku butaka bwa Congo barwanya 2023 naho hari ababineragura asigura ko bariko bahangana n'iterabwoba.
Ingwano n'urukino rwo gupfa wanka gupfa n'ubumusodo cawitahira turatabarana muri Somalia turagenda mbe hoko mutatu baza ngombe ngo muri Somalia ntabahagwa muri Somalia turagenda Central Africa Uburundi buriko burafasha kugira turwanye iterabwoba ryo ku isi yose.
Mubazi ubuzima kandi harimo urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi imbona ya kureza atende David abagabo babuze abahungu mu mezi abiri aheze
kandi yari asanzwe ari mu bantu ba mbere bafata akabanza ka mbere mu kurangura imbarakore ku mutumba nk'abavyemeye rero bakagenda kenshi turabura irengero ryabo tukumva ati naka yarapfuye naka ntakiriho abagize amahirwe bakagaruka rero nibagina baduhaye amakuru nyine yatangira abandi yagiye ku rugamba aho hakujya muri Congo. Ariko rero inyuma yo yaya mezi abiri tumenye ko umwana yapfuye umutegetsi niwe twagiye twumva umugambwe twihanitsa ko kizira kirazira kutwogandara twarababaye twaratuntuye ni kuziranwa gusa.
Umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Kevin Ndikuriyo yo mu biganiro yamenyesha amakuru i Bujumbura mu minsi iheze yarabyiyamirije
inka kiyerangira bari batsimbonera kureba utuntu tw'udukoko nkuko twebwe muri maki hari abandi bamutse umuguta none umuguta bumara iminsi 10 uparanganya igihugu. Imbonera kure zangiye muri SDC kandi zigira byore. Asha iki kintu wowe babahaye aransumbya makuru kuko je ntaje narinzi muri Kongo twebwe cyo tuzari ingabo z'Uburundi.
Na ingabo za EAC zavanywe muri Kongo kuva mu mpera za 2023 Uburundi bacafite yo abasirikare ugataka ka Kongo baharurwa mu batayindwi. Icyo gihugu cyatinyanye amasezerano na Kongo yo gutabara naho uburenganzira ingabo z'Uburundi kwinjira muri Kongo uko zivyifuje. Umusirikare aguye mu mabanga y'akazi hanze y'igihugu nk'urugero muri Somalia abasigwa biwe baronswa agaciro k'$50,000 by'amadolari ya Amerika mu mafaranga y'amarundi hafatiwe ku rugero rw'ukuvunja muri banki mu gihe ayanganuko nyene yahabwa leta. Nyajiru ya Amerika yabashije kumenya kubyerekeye abagwa muri Kongo kuko atamasezerano azwi yerekana uko bashumbushwa. Eroje muri Kaneza, Ijwi rya Amerika.